Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabahaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'Ikirundi yo kuri uyu mugoroba ahagaza hani ni kuri bikuru bikuru. Parseme ishiramwe igishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo ribona ko hojaho umugudasanzwe urabo ku buryo bukoreshwa n'ibisata bya leta, ivyo rikaba byabishikirije kuri uyu wa gatanu mu kiganiro n'abamenyesha makuru, aho rikavuga ko ari amafaranga leta ikoresha asana yabasesaguwe. Nayo bamwe mu bavyeyi b'abana bo mu buruhuko muri kino gihe mu bice bya Gatumba mu ntara ya Bujumbura ahamaze igiharangwa imyuzurira barasaba ubufasha mu ikurikiranwa ry'abana babo mu gukinga ko boja mu ngeso mbi kwa bibateguriye muri aya makuru. Nayo ubuyobozi bw'intara ya Buhumuza buhamagarira abatware n'abanyagihugu guhiga no kwica imbwa ziyerereza mu makomini atandukanye muri ico gice c'ubuseruko bw'igihugu ahamaze iminsi haja haraboneka no baribwa n'izombwa, navyo nyene twabe bateguriye muranabimenyeye iminsi yose ya gatano. Turabafitiye inkuru yihariye ibijanye n'imico kama umunsi tukavuga ku mugigwa wo kubandwa, ivyo byose muja kubyumva muri aya makuru agarariwe na Koffi Olivier Rubera intwari mu buhinga bw'ivyuma ijuni Odiron Hejimana mu kanya mu yaramvuye
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe nari mpejeje kubashikiriza mu ngingo nkuru nkuru zano makuru. Parse mishiramwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo ribona ko hojaho umugudasanzwe urabo ku buryo bukoreshwa n'ibisata bya leta, ivyo Faustin Ndikumana arongoye Parse yabishikirije mu kiganiro n'abamenyesha makuru co kuri uyu wa gatanu, akavuga ko ari amafaranga leta ikoresha asana yasesagugwa arivyo bituma haba ingorane mu by'ubutunzi. Kurikira Faustin Ndikumana arongoye Parse.
Ibyo amataxi zaguma yongera bataro ataraba sivyo bizana umwimbo w'amataxi leta, ahubwo biza gusubiza inyuma n'ubutunzi bw'igihugu na hano aho rukura ya amataxi bazohabura. Akaroni uravye muri revision budgetaire heruka basanze amahera y'amarosati yaragabanutse, baba obligé guheba ibikorwa bimwe byatekereza gukorwa. Intego y'amafaranga leta kuri sita gumira abayuko aho leta ikura nimbuja gukaminka yaronse aho irisha. Ibyo twosaba ni ibi: izamura ubutunzi bw'igihugu, igabanya amafaranga asesagurwa, ibi bintu by'amataxi, kugabanya aya madepense y'ibintu ngw'amamisiyoni, kugura imiduga mishasha, nicyo gituma mbere hakwiye kujaho komisiyo spesiyali iraba a la lupe gutya ayo madepense ari mu maminisiteri, baraba yashobora kuba priority cyangwa bayakuremo, kuko iyo amafaranga ariko arakubana umurengera ukaba urubanza kujaho kuri depense. Amafaranga agiye gukora iki no kugaragaza rero ku buryo basova l'assiette fiscale? Mbanze mvuga ko ari kubanza kwicara ibibazo dufite. Igihugu cy'u Burundi kingana ngira ni ikomine cyangwa izone ya Kongo cyangwa ya Tanzania, icyo kirangira na kujamo igitoro gute? Ikomine izone hari ikibazo kinyegeje, urabona ushobora kubona kumenga ingingo zifatwa zuba zifatwa ku mugwi w'abantu mu nyungu z'umugwi w'abantu. Ibintu kora mu buri iki gihugu hari ingingo zifatwa kwa izi ngingo zituko zirafatwa ku nyungu z'igihugu rimwe rimuka ukabona kumenga uba ari umugwi w'abantu ubandanye uvyungukamo.
Nayo mu bijanye n'umutekano ubuyobozi bw'intara ya Buhumuza buhamagarira abatware n'abanyagihugu guhiga no kwica imbwa ziyerereza mu makomini atandukanye muri ico gice c'ubuseruko hamaze iminsi haja haraboneka abantu baribwa n'izombwa. Buramatari waho ku munsi wa gatatu w'indwi yategetse kugo ruhigi goba gwabaye mu kiringo c'iminsi 9 muri iyo ntara. Rero havuga ubukene bw'incanco ku ndwara z'ibisazi biterwa n'imbwa aho mu buseruko bw'igihugu. Iyi nkuru tubibaza mugenzi wacu Pantaleon Ntakaruta Imana.
Kuva mu ntango z'umwaka wa 2025 nk'uko bivugwa na bamwe mu banyagihugu b'amakomine ya Cankuzo na Gisagara y'ubu ari yagize intara ya Cankuzo ya kera, haribonekeje imbwa ziyerereza zikajya abantu ku bwinshi. Ibi bikaba byatumye ku burere bw'ubuvuzi bw'iyo ntara aribwo Cankuzo na Murore incanco zivura ibisazi by'imbwa zihera, eka no mu ntara zari bibangikanije icyo gihe arizo Ruyigi na Muyinga izo ncanco zikaba zaraheze birangira atana hamwe mu ntara yagutse ya Buhumuza harangwa ugo rucanco. Abo baganga bakaba bemeza ko ubu hageze aho barungika abakeneye ugo rucanco mu ntara ya Rutana, kandi naho nyene bikavugwa ko ugo rucanco hasigaye imparugwa. Kuri ibyo bishikiriza n'abaganga buramatari w'intara ya Buhumuza Denise Ndaruhekere mu mubonano yahaye abaserukira ibisata bitandukanye mu ntara za Ruyigi Cyankuzo na Muyinga akaba yahaye abanyagihugu iminsi 9 gusa kuva kuri wa 17 gushika kwa 25 ngo hategugwe uruhigi rw'izo mbwa ziyerereza kugera zicwe na rijya tari bitungwa bifise uruhara ruboneka mu iterambere ariko rero yibutsa benezo bemera kuzitunga mu buryo bwo kuzitungira mu mpangu ahataho zicarukira ko bashobora kuzicungira akazirinda urwo ruhigi ariko bakiyemeza ko zitagira uwo ziteza umutekano muke tubagije abo mu ntwaro ku rwego rwo hasi bemeza ko ibyo urwo ruhigi rw'izo mbwa batari bwo babiheregwe k'intumbero bakamenyesha ko bagiye kuyobora urwo ruhigi ku mitumba barongoye narya izo ncanco zidahari biteza umutekano muke w'ibintu n'abantu bikabyana impfu n'ibihe by'indwara bikabangamira gutyo amagara y'abantu ibuhumuza Pantaleo Ntakarutimana Radio Indundi Kirutire
Pantaleo Ntakarutimana ndakumenyeshe ko ico kibazo cibura ry'urucanco rw'ibisazi by'imbwa cyabajijwe n'abashinga amateka kuwa 26 ruheshe umwaka 2025 umushikiranganje Ridwine baradahana mu byajejwe harimo amagara y'abantu yavuze ko ubwo bushikiranganje arongoye bwatumye kwizindi ncanco ariko nawe nyina gasaba kwimbwa zisarazo kwicwa
ikibazo cha vaccine antirabiki kiriko gitore ku muti hamwe n'ikibazo c'imiti yose muri rusange turabizi yuko habaye uruhagarara muri iminsi icyo kibazo cyo mucanguzo twari tukiye twaciye dushira muri groupe kuko hari habari baronse stock mu kwezi kwa kane twaciye tubasaba yuko baca basabikaniriza ayandi ma district amaze kugira stock zero mu kurindira yuko commande zishika hamwe mu dufasha zo mbwa zidakenewe bakazica canke zikava mu byo dufashe natwebwe kuko hariho ibibazo biba biturengeye ariko administration n'abashinga amateka bashobora kudufasha tukaronka inyishu
Radio Indundi Culture
Aya makuru yacu mu burengero bw'igihugu murashobora kuyumva mu bice bimwe bimwe kuri 9 ku munsi wa kabiri ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo imurimyi ubworozi n'ibidukikije bwarishikiye ku mutumba wa Kagaragara hahoze ari intara ya Bubanza ni mu burengero bw'igihugu kumviriza abanyagihugu bamaze igihe bashikiriza ko bafitaniye amatati n'uruhongore kama rwa Rusizi ubwo bushikiranganje bwemereye abanyagihugu ko bugiye kwiga ikibazo cyabo aho abanyagihugu bakaba basabye ko inyishu yonyaruka kuboneka kuko irima ryo muri kino gihe gyegereje yotamira tuzi
muri urwo rugendo Emmanuel Ndorimana umunyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yemereye abanyagihugu ku kibazo cyabo agiye kugishikiriza umushikiranganje we ishinga uburimbi bushasha bw'uruhongore kama rwa Rusizi ku nshuro ya kane kuva mu mwaka w'1982
nabonye hari imigwi ibiri y'ibibazo hariho abasangwa mwavukiye hanyene basokuru basokuruza bari ngaha hari n'abandi nabo bahawe na leta iyi nkuru nkuye ngaha nibyo niboneye nzabushikiriza umushikiranganje hanyuma twe cyaturabe ibibereye kumwe n'igihugu washaka tubishikirize n'abadukura bo hejuru tubabwiye tuti ibintu bimeze kunuko
abanyagihugu barashimye ku kibazo cyabo gitanguye gufatwa mu ntoki n'ubushikiranganje ivyega kuva hashinzwe akarimbi gaheruka mu kwezi kwa 12 k'umwaka w'2024 basavye ko ico kibazo cova mu nzira n'ingoga kuko iri majya gatasi gegereje
ku cyenda haragetse abantu basohora amasuka ukacubwira umwana wawe ngo fungi kamba ntugende kurima none tuzoje tuja mu ibara ico rero mututunganirize
aho umunyamabanga ntahigayezwa yemereye abanyagihugu ko nabo bazogira ico baterereye ku nyishu zizotangwa mu kurindira ko inyishu itogwa abanyagihugu basavye ko bo baremeregwa gusoroma ivyeze kubari imye y'ibitegwa mbumbarugo bahawe ukwezi kumwe ko gusoroma ariko babanje kubimenyesha umukuru w'umutumba naye bafise yindi mirima nk'ibigazi basabwe gusaba uruhusha mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije abanyagihugu 15,000 akaba ari bo begwa nayo matati y'amatongo
tukiri ngaho nyene mu burengero bw'igihugu bamwe mu bavyeyi babana bari mu buruhuko muri kino gihe mu bice vya Gatumba mu ntara ya Bujumbura ahamaze igihe harangwa imyuzurira barasaba ubufasha mwikurikiranwa ry'abo bana babo mu gukinga ko boja mu ngeso mbi bamwe muri abo bavyeyi bavuga ko kubera iyo mpanuka batagishoboye kuronka ibitunga abo bana arico gituma nkabigeme bahitamwa kuja kubakizabo hataragera kuri uyu wa gatano ishyirahamwe Roots Transformation Luhuka gishinze gushigikira urugo rwaruka ryaririra mu tserifasha bamwe muri abo bana iryo shyirahamwe rikaba ryavuze ko abo babyeyi n'abana ko rigiye kubandanya kuba bahagufi. Inkuru tuyibaze mugenzi wacu Adolphe Nijimbere.
Bamwe muri abo bavyeyi bavuga ko bukene buri mu miryango yabo butuma abo bana birirwa gusegereza mu mihana ari navyo biheza bikabakwegera mu ngeso mbi ibituma batwaye inda zitipfujwe canke bakaja kuba katageze
nko gutwara nk'amada ivyo birakunda kubaho nko gufata bagacikira bakagenda kubagabo bataragera ivyo biri
bemeza ko bigoye gukurikirana abo bana biturutse ku kubura byo bafashisha bagasaba leta kubashigikira muri kino gihe cyane ngo gwaruka ruri mu buruhuko mu kubaroza cyo gukora cyo ruteza imbere. Ishyirahamwe Ruhuka risanzwe rishyigikirwa gwaruka rwo muri zone ya Gatumba kuri uwa gatanu yaramutse ritanga ibikoresho by'ishure ku gwaruka rwa mushasha ya mbere n'iya kabiri. Louise Mbonihankuye ajejwe ubutunzi mu ishyirahamwe Ruhuka yemeza ko ibihe iyo miryango irimwo ishobora gutuma abana baje mu ngeso zitarizo. Iryo shyirahamwe Roots Transformation rigiye kubandanya rufasha abo bana kugira bagire inyifato nziza.
Tukivuga ivyo nyene bijanye n'indero kaminuza y'Uburundi ranegura ko umuco wo gusoma ibitabu ugenda ugabanuka ko umwaka utashe ku banyeshure bayiramurigwamwo ivyo bibonamwe agahaze. Umuyobozi wayo ariko asanga ibi ari ingorane rusangi mu gihe cya none mu gihe kandi inzu z'isomero ry'ibitabu za kaminuza zirimo ibitabu bitakijyanye n'ibihe bya none. Ariko Bodasemana Irambona ahamagarira abigisha gushyira ku ntonde z'ibyigwa no guhamagarira abanyeshuri kuja mu nzu z'isomero. Tumukurikire.
Iki ni kibazo kandi si kibazo ku Barundi gusa n'ahandi henshi usanga umuco wo gusoma igitabo waragabanutse. Waragabanutse cyane kuko akubwira ati icyo gitabo nari kuza kurondera muri biblioteke ashobora kukironka kuri internet. Burya gusomera kuri ordinateur no gusoma igitabo birafise aho bitandukaniye kuko nanje vyaranshikiye ugasanga nje ntegerezwa gufata ifyo yari muri ordinateur nkabishira ku rupapuro kugira ngo nshobore kubisoma neza bishobore kwinjira. Biroroshe uyo wasomye ku rupapuro ko ubigumana gusomba nuko baba basomye muri ordinateur. Ariko navuga nti byari byiza yuko abantu bagaruka ku muco wo gusoma igitabo. Aho no campamagarira nabigisha kwama bafasha abanyeshuri uwo muco wo gusoma ibitabo bakabarungiha gusoma ibitabo ari nk'igitabo cyo muri biblioteke bakagishiramo mu byigwa byabo kugira ngo abanyeshuri baze kubirondera muri biblioteke. Turabona ko vyagabanutse turiko turagerageza natwe kugira ngo tubandanye mwaka mu byo twategekanije twarashizemo yuko abanyeshuri bashobora kuronka uburyo bwo kuraba ibitabo biri ku ruhinga ngurukana bumenyi ariko barashizemo nuko dushobora kuzana ibitabo bishasha kugira ngo tufashe abanyeshuri ntibagume muri kuri internet ariko bashobora kuza gusoma ibitabo. Ariko nkagira nti kandi ibitabo dufise n'ukuri byinshi n'ivya kera tukasaba tuvuga tubwira ibindi bitabo yo dufasha abona vyofasha abanyeshuri navyo nyene twovyakira kugira ngo bifashe kugwaruka.
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama.
Mwamaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru yihariye iby'imico kama nkuko vyama iminsi yose ya gatanu umunsi tukavuga ku mugigwa wo kubandwa. Umuhinga mu kuzura ibisigarira byo muri kahise n'imico nyafurika Elia Sadiki asigura ko ari inzira yo kwiyegereza Imana agashikiriza ko umugigwa ufise ibikoresho wihariye cyo kimwe n'ibizira kuba ariko barawurangura. Inkuru ijyanye n'imico kama y'uwo munsi twayiteguriwe na Alice Ndayizeye.
Nuko mwigisha wa kaminuza Elisa Diki akaba n'umushakashatsi kubijanye n'imico nyafrika abisigura kubandwa n'uburyo bwo kuyegereza Imana y'i Burundi ukaba n'umugigo wo kuva kera.
Kubandwa ni uburyo bwo kuyegereza Imana y'abarundi Imana y'i Burundi kuva kera narindi byamyeho mu isanzwe. Tuvuga yuko kujanye n'ingene abantu ba kera cyane gose babandwa ababandwa nabagumije iryo banga ryamye kuva na kera nari uburyo bwo kuyegereza Imana y'i Burundi singombye kuvuga zijya zindi mana musenga muciye mwene madini.
Uwo mushakashatsi yerekana ko kugira abantu bategura umugi wo kubandwa baba bafise ibyo bashaka gusaba.
Mwisanzwe kubandwa babandwa iyo bafise ibyo basaba Imana. Usaba itunga, usaba urubyaro, usaba umugabo naho nyene bashaka kubandwa ivyo rero ni ibintu bisanzwe bihari misore na nyina iragenda gusenga afise ibibazo
mwe twovuga ko umugirwa ari wo gusaba gusa Elias Sadiki arabihakana
bandwa rimwe warabandwa uri kurasaba hanyuma urose ibyo warondera ugaheza ugasubira kandi ukabandwa ushima
Umugiwa kandi urafisi ibikoresho wiharije nkuko bisigurwa n'uwo mwigisha wa kaminuza.
Barakoresha inkono ya bigombo ifise iminwe ibiri someramwo inzoga inarugo na serugo. Barakoresha inkono ifise urugori rw'amabere inyuma cyo bita teto cha himamero mu Gifaransa. Barakoresha n'inzamba yarakoresha inzogera bagikoresha ibintu byose bitandukanye mbere n'amacumu barakoresha kiranga yarakoresha icumu. Hariho rero n'ibirende imikuza nka rubambo agumanywa kuva batanye kubandwa gutinda baheze yongera tamba n'abandi rero barakoresha n'ubuhiri ubwo rubambo aguma kubitaza hariho n'ibiti by'Imana bakoresha nk'amababi y'imirinzi amababi y'imanda barakoresha imyishwa barakoresha imihe n'ibindi
umugigo wo kubandwa kandi urafise ikizira igihe uburi kurarangurwa
ariko barabandwa kirazira yuko umuntu ava hasi cya kabiri kirazira yuko umuntu ariko arabandwa amena ibanga naho n'abantu bari kubarangura amabanga ye bubatse ibyo ntiyo bikuraba kuko iyo biba byavuye we ntabyuvutse kubara umuvikano wabo kandi nuvuga na ugomba nko kwituma cyo kwihagarika muri mu kubandwa kirazira kuva hasi ubigiriraho nyene ugafurura n'ikiganza hanyuma ugafukiraho nyene kubera ari banga kirazira ko uhaguka ngo ugende iryo banga ridaheze kuranguka
naho umugigo uwo munsi usa n'udakorwa ku mugaragaro uwo mwigisha yemeza ko no mubaja gusenga mu yandi madini harimwo abagaruka bakabandwa mu ijoro kubwiwe nkuko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rirekurira umuntu gusengera ahashaka abona ko n'abashaka kubandwa bo bandwa ku mugaragaro nayo ku madini ya none aturira ibikoresho bikoreshwa muri uwo mugigwa yategezwe guhanwa ku bwa Elias Sadiki kuko kubwiwe ivyo vyerekana ukutihanganira kwa madini
Alice ndayize tugukengurukire kuri iyo nkuru yihariye by'imico kamaro waduteguriye ari nayo turangirije kwa aya makuru mu rurimi rw'ikirundi minota 35 abamfashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Matiya abona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane